Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa mbere igenekezo rya 23 ruheshe umwaka wa 2025 ndabaramukije nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe sangwe kadumura no makuru mu kirundi twabateguriye naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Igice kinini cha karitie kanyinkoko ni mu gisagara cha Rumonge kimaze iminsi igera kuri 6 kitagira umuyaga nkuba biturutse ku cuma citwa transformateur cahiye. Abanyagihugu baho basaba ko ico kibazo cotorega umuti kuko ubusuma bwabaye bwinshi kubera abikika mu kiza kubera iryo bura ry'uwo muyaga nkuba. Ishirahamwe ryo gwaruka rigwanya ikibi n'akarenganyo mu bwitonzi bidaciye mu ngimba Agena iranegura ingingo iherutse gushikizwa na Sentare ibahiriza ibwirizwa shingiro mu kwemeza ibitigiri byavuye mu matora yo kuwa gatanu ruheshe uyu mwaka. Ingingo kubw'iyo shirahamwe ije guhamba intwaro rusange mu Burundi Agena ikabisaba ibiganiro byihutirwa hagati y'abegwa na politike y'u Burundi bose. Urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho FENASEB rusaba leta kurondera uburyo bwofasha mu guhinyanyura ivyigwa mu gisata c'indero no kunagura ubumenyi bw'abigisha kuko na leta imaze kwiyemerera kw'ico gisata bihanzwe n'ibibazo vyinshi. Amakuru twabateguriye saya gusa kwa ruguca ku mayange mu kanya ni donito.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze murano makuru tugiye duhere mu gisata cimibano. Igice kinini cha karitie kanyinkoko nkuko nabibabwiye mu ntango zano makuru mu gisagara cha Rumonge ni mu manuko bw'u Burundi ntikigira umuyaga nkuba kuva ku munsi wa gatatu w'indwi heze. Amakuru ava muri iyo karitie akavuga ko hari icuma citwa transformateur gikwiragiza umuyaga nkuba cahiye. Aba muri iyo karitie bidoga bemeza ko ubu hari ubusuma bwinshi bagasaba ko ico kibazo cotorega umuti vuba. Reka inkuru tuyibaze Pacific Mpeshimana.
Ibikorwa byose bisaba umuyaga nkuba byarahagaze muri karitie kanyenkoko mu gisagara cha Rumonge kuva ku munsi wa gatatu ku mutaga. Icuma kigabura umuyaga nkuba muri ako gace nikiriko kirakora nkuko amakuru avuga muri iyo karitie abivuga. Abadandaza b'amata n'ibindi bisaba gukanyishwa kugira ngo ntibipfe bari mu ruhombo runini cyane. Abandi bavuga ko bariko barahomba n'abakora umwuga wo gufatanya ibyuma. Bamwe muri bo bemeza ko mu bihe nk'ibi baca bikora ku mamashine akoresha ibitaro. Ariko nk'uko babyigana ubukene bw'igitoro nabwo ngo buca busongera isibe. Aba bakemeza ko uruhombo ari runini cyane. Muri iyi minsi hatagira umuyaga nkuba abanyagihugu ba muri iyo karitiye ya kanyenkoko bemeza ko ubusuma bwimonogore cyane cyane mu masaha y'ijoro. Amwe mu makuru atangwa n'abo banyagihugu yemeza ko icuma citwa transformateur cyo muri iyo karitiye cahiye. Basaba abarongoye igisata cya Redide zo gutorera umuti iyo ngorane mu maguru masha. Basigura ko bitumvikana ukuntu icyo cuma cosha kandi kiri hafi y'ishami rya Redide zo mu Rumonge bigasaba gutorera umuti kandi barituye icyo gisata. Gutyo basaba indongozi za Regide zo ku rwego rw'igihugu gufasha kugira ngo icyo cuma gisubirizwe bashobore gusubira kuronka umuyaga nkuba. Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba gateka kawe ntituraronka ku murongo wa telefone za bironzotizwa nayo arongoye ishyirahamwe Regide zo mu ntara ya Rumonge kugira twumve ikiriko kirakorwa kuri icyo kibazo gihanze abanyagihugu bo muri karitiye ya Kanyenkoko.
Pasiki Nkechimana rakenuye muri politike Sentare yubahiriza ibwizwa shingiro ngo yaraye isubiriye kwerekana ko ikorera mu kwaha ku butegetsi mu kwemeza ibyavuye mu matora yo kwa gatanu ruheshi uyu mwaka kandi ayo matora yaranzwemo utunenge n'ubusuma bwinshi. Ivyo nibivugwa n'ishirahamwe ry'ugwaruka rigwanya ikibi n'akarenganyo mu bwitonzi butagira ingimba. Iryo shirahamwe rikavuga ko Sentare ico yakoze ari uguhezagira ibiharuro yahawe n'umugwi ujejwe amatora Seni itabanje guca hirya no hino amakosa yerekanywe n'imigambwe n'amashirahamwe. Ishirahamwe Agena ryibutsa ko ariyo Sentare nyene muri 2015 yakwegeye igihugu mu kaga mu kwemera ikiringo kidaciye mu mategeko c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Twumvirize Jean d'Uwimana arongoye ishirahamwe Agena.
Mu bisanzwe nta na hamwe muri iyo ngingo ntanamwe biboneka ko bigeze bacawurubanza kuberekeye abitwaye usanga bagiye bararaba ibyo gusa seni yabasabye kwemeza ibyuko amatora y'abashinga mateka yabaye tankumanze nuvuga tangorane zirimwo rero abitwaye kuvyukuri ntacu baba bavuze ko biboneka ko bagwije n'ubusa byerekeye amanyanga yaranze ajya amatora yo kwa gatanu ruheshi 2025 amakosa yoyo yarabaye mu ni menshi ariko rero kubera tuzi yuko amasentare yo mu Burundi uko asanzwe akora tuzi ubutungane gende gusanzwe ubukora nkuko umukuru w'igihugu ahora bivuga wenyine ibyo ntawo byotangaza kira noneho isentare yubwa ibarizwa igizwa shingiro nicyo gikoresho cya mbere cy'ubutegetsi muribuka mu mwaka wa 2015 yuko isentare yubazwa igizwa shingiro ariyo yasutse igihugu mu kaga mbere n'ubu kikirimo sinazi ko yembeje ku mugaragaro ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza maze gutyo Burundi bugaca buja mu kaga katagira izina mbere n'ubu mubona ingaruka zabyo arizo zicugarije Burundi murazi ko sentare y'akarere ka Yase yavuye ihakana iyo ngingo ya sentare yubarizwa ubwirwa shingiro mu Burundi ivyo vyose mu bisanzwe ntacu menga birababwira abo bagize sentare yubarizwa ubwirwa shingiro mu Burundi n'ubundi baguma bagomba gusuka igihugu mu kaga ukwemeza ko amatora yo kuwa gatanu ruheshi atakanenge kayaranze yuko atangorane zayaranze ni nko gusuka igihugu mu kaga ukwemeza yuko umugambwe umwe ugiye kwiganza inama nshinga mateka no wonyene mu bisanzwe uko no gusuka igihugu mu kaga
jando w'Imana agasaba ko ibiganiro bidakumira hagati y'abarundi kugira bigira hamwe ingene intwaro rusangi mu Burundi yo garuka kugira ntigende agahenebere
mwishira hamwe ajina dusaba ko hoba ibiganiro dusabye dushimitse yuko batoterera gati mu ginyo ngo batsinze bajije guhonyanga amategeko bajije kwiba abandi mu matora dusabye ko nyabuni umukuru w'igihugu wese barundi we bazwa ibyo mu gihugu byose guhamagara abarundi bose bicare hamwe bagira ibiganiro bidakumira kugira ngo bavugane ingene igihugu cyotwagwa bavugane ingene demokrasi yoba sauvegarde nuvuga yo guma iranga igihugu cy'u Burundi kuko demokrasi yahasezetse amaraso menshi kugira iboneke nta Burundi umwe rero yewe ukwemera Burundi cyane cyane w'umutima yo kwemera yuko demokrasi igenda kagiri nta mugambwe umwe ushobora kwemererwa kwiganzira ubutegetsi mu gihugu cyane cyane iyo uwo mugambwe utwara utsindagira abanyagihugu uhonyanga abanyagihugu ukenesha abanyagihugu wica abanyagihugu upfungira abantu busa ntibishoboka rero yuko ibyo bishobora kubandanya
inzamba amakuru twabateguriye tuyabandanize mu gisata c'indero aho nandi kwa masendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho fenasebe basaba ko impinyanyuro zivyigwa mu gisata c'indero zo kwihuta kugira ngo ico gisata kinagugwe bivugwa na Antoine Manuma arongo yugurunani akaba ari nyuma yaho umushikiranganje w'indero aherutse kumenyesha imbere y'inama nshinga amateka ku gisata c'indero gihanzwe n'ibibazo cy'ivyigwa bidatunganijwe neza Antoine Manuma akabona ko leta yari kwiye kurondera uburyo bukenewe maze impinyanyuro zigakogwa hadasizwe inyuma n'abigisha bokarihirizwa ubwenge kugira ngo ivyigwa batanga bibe bihuye n'ubumenyi bwa none
akanovera k'inyigisho mu mashure gatera gatituka mu bituma harimwo integuro z'ivyigwa zirimo utunenge twotanga uburorero bukurikira igifaransa mu mwaka wa mbere w'ishure shingiro cyategezwa kwigishwa hakoreshejwe iradiyo. Igihe umwigisha ariko agira intangamarara ya buri cyigo ariko aya maradiyo nta yahari kanatsinda nta mwana w'umwaka wa mbere ashobora gutahura ibishikirizwa ni radiyo ari hagitangura kwiga rurimi mvamahanga. Mbere n'umwigisha acabura ingene yifata imbere y'abaregwa. Mu mwaka wa mbere nyine integuro y'icigwa cy'ikirundi itegekanya ko umwana yiga integuro zibiri, iyo mu wa mbere n'iyo mu wa kabiri zifatiye ku ndinganizo ya kera. Ibyo bituma umwigisha yiruka n'umwanya umwana nawe ntaheze ngo atahure kandi atsimbataze ubumenyi. Ibiharuro mu mwaka wa kane byigishwa mu Gifaransa, umwana ntashobora gutahura ibyo ariko ariga kuko ntabaratsimbataza ubumenyi muri ubwo rurimi. Kanatsinda abahinga berekanye ko umwana yiga neza akoresheje ururimi kavukire. Mu gice cya kane cy'ishure shingiro, icyigwa cy'ubuhinga bita science technology, kirimo ibyigwa nka bitanu aribyo biology, chimie, physique, technology, technologie de l'information et de la communication. Nta mwigisha yanonosoye ibyo byigwa byose, umwe wese aca yigisha ibyo ashoboye ibindi akabishyira ku ruhande. Inyuma y'ishure shingiro kiretse utunenge turi mu ntonde z'ibyigwa, ururimi rw'Igifaransa rufatwa minenegwe kandi ariko rwigishwamwo bifise ingaruka mbi ku ntahuro y'ivyigwa gushika muri kaminuza mbere n'inyuma yaho igihe umuntu yinjiye mu kazi. Inyuma y'ishure shingiro haratekekanijwe ubuhinga bwo kwigisha bita pedagogie d'integration bushingiye ku itsimbataza ry'ubushobozi bw'umunyeshuri. Ariko kubera abigisha batateguwe neza, abanyeshuri nabo bakava mu mashuri shingiro bafise ibihengeri, indinganizo z'ivyigwa nazo zikaba ndende, ubwo buhinga bukoreshwa nabi nabi. Vyari ngombwa ko hakogwa impinyanyo rushasha, harimwo no kugarukana bimwe mu ndinganizo ya kera bisaba uburyo bwinshi. Kuko kiretse gusubiramwo indinganizo, harimwo kwigisha abigisha kugira baje ku gihe, hakagwizwa n'ibitabo kandi hari n'ibikorerwa mu mahanga.
Mu gisata c'impunzi naho bamwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda barashoboye kwiyungunganya biciye mu bikorwa bitandukanye by'amaboko, barashima intambwe bagezeko. Mu rukurikirane rw'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi uhimbazwa kuwa 20 uheshi uko umwaka utashe, kuri uno wa mbere hari hatunganijwe ihayanishwa rya bimwe mu by'impunzi zaranguye. Abo Barundi bagwiriyemwo abakiri bato bahanura urundi rwaruka gukura amaboko mu mpuzu gakora kugira gubake kazoza kwarwo. Kurikira bamwe muri bo baganiriye na Radio Inzamba Gateka Kawe.
Ndi impunzi y'umurundi iba mu nkambi y'imahamba, nahunze atakintu mfise. Maze kubona uko miriye hameze ni hafi y'ishamba, ni shaka mu isubizo norora inzuki. Uyu munsi norora inzuki mbasha kubona umwimbo ushimishije, nkabasha no kuwugeza ku isoko. Waruhuke bwiza bw'umwimerere burantungiye umuryango, abana, famiye, ndetse tumeze neza. Naje gukora ikindi kintu, haje impunzi z'abasudane dukora collaboration, turima igiterwa bita gombo. Ubu tubasha kugitunganya, turacanika, tugasekura ifu n'amasekuru nyine y'ikirundi, hanyuma tukagiza ku isoko. Ibasha gukora isose, umuntu akabasha kugira ubuzima bwiza kubera ko yakoresheje gombo. Ico nohanura urundi rwaruka cyane rw'abarundi ba mu nkambi ya Mahama n'ahandi, no kwishakamwo ibisubizo bakagerageza tukareba ibintu dukora.
Nkishika ngaha murumva byari bigoye kuko kuva mu gihugu cy'iwanyu rimwe na rimwe uba wasize imitungo, biragorana iyo ushitse mu kindi gihugu utangura ubuzima. Ndafise ibintu nari narize, nari naravyigiye muri Kenya, niga ibintu bijyanye no gutungira ubudede. Ubudede buvamo ibintu byinshi cyane rwose. Dekorasiyo zitandukanye, hari hizo kwambara ku mubiri, hari hizo kudekora mu nzu, ni ibintu byinshi cyane sinzi ngene no bivuga kuko nibirato biravamo. Kuva nabitangura ubu uya bimaze kuduga meze neza ndashimira Imana. Ndafise abantu benshi nabyigishije ugwego nshitseko. Iyo mbonye isoko nkabona nk'abantu bampa komande y'ibintu byinshi cyabaronka akazi. Nkabaha akazi kandi ubuzima bukabandanya. Ndi umubyeyi mfise abana babiri kandi nta kandi kazi mfise ibinyana nibyo bibarera. Niyo mpamvu jewe mbwira nk'impunzi zaje zifise ibintu zizi kutinyuka urashoboye. Imana nayo irabandanya ikagushyiriramo inkunga bigakomeza.
Aba ndumu artiste wo mu Burundi w'impunzi no buzima butari bworoshye kuba impunzi kurondera akazi umuntu akora ariko nyuma y'igihe umuntu akora akazi gasanzwe gaciriritse byaheze nyine umuntu tangiye kuyumvira ico gukora kwiteza imbere yarangiye gufata formation muri Maison Shalom ya 6 mois ndabandanya carrière yanje ni ibintu bitoroshye kuheza formation kubona umutahe wo gutangura gukora kubona ukushobora nyine kuyintegra muri societe muri domaine umuntu arimo ariko umuntu yagiye yisuganya buke buke arabona uburyo atangura gukora yiyintegra ubu akakanya n'umwuga mwiza nkunda umfasha ununze kandi utuma ngira kamaro muri societe kanya ndigisha art plastique nye dusanzwe dukora n'umwuga umuntu wese ashobora gukora yabuze icyo gukora nkaba shishikariza abandi ba jeune bose ari imyuga itandukanye ashobora kujya gukora
ana makuru twateguriye tuyasozerere mu makuru y'inkino nkuko byama ku munsi wa mbere mu mupira w'amaguru mu mugwinseruka y'igihugu w'abigeme waraye utahuganya ikibanza ca 5 mu nkino za Sekafa zari zimaze iminsi zibera mu gihugu cya Tanzania muri basketball na inkino za playoff mu mpera z'indwi zari ku rukino rugira kabiri aho mu bagabo Dynamo yatsinze inkino zose urunani rutsindwa urukino rumwe tukaza kubirabira hamwe ingene izo nkino zose zagenze ka tuyaze Alexandre Niyungeko
duhere mu mpira w'amaboko basketball aho mu nkino za playoff zabaye ku munsi wa gatandatu umurwi wa Dynamo usa n'uwamaze kuronka uburenganzira bwo gukina inkino za nyuma kuko uyu murwi ufise inkino zibiri watsinze kuri zitatu zikenewe kugira ngo ushike muri finale kuri Uwimana Dynamo yatsinze Rezipo amanota 88 kuri 68 ni nyuma yaho ku munsi wa gatandatu Dynamo itsindiye Rezipo nyene amanota 87 kuri 78 Runani murundi rukino w'igice cya kabiri gishiri cya nyuma ejo rwatsinzwe na Remesha ku manota 76 kuri 78 ku munsi wa gatandatu Runani rwari rwatsinze Remesha amanota 78 kuri 41 mu bingeme ku munsi w'Imana Rezipo zatsinze Young Sisters amanota 84 kuri 61 Dynamo na itsinda Gladiator amanota 56 kuri 55 ku munsi wa gatandatu Dynamo yatsinze Gladiators amanota 55 kuri 51 nayo Rezipo batsinda Young Eagles amanota 75 kuri 53 inkino zigira gatatu haba mu bahungu canke mu bigeme zikaba zitekanijwe kuri uyu wa gatatu mu mupira w'amaguru mu rwinyuserukira gihugu w'abigeme warayitahukanye ikibanza ca 5 muri za nkino za Sekafa zari zimaze iminsi ziko zibera mu gihugu ca Tanzania tukiri mu mupira w'amaguru imirwi ya Vitaro na Message Ngozingo igiye kwitunganya gushasha isubire yitera iteka mu nama ya bose kuri Uwimana indongozi za Vitaro zongewe ikiringo c'imyaka 2 kubandanya zirongoye uwo murwi wabaye wa 4 mu ihiganwa ry'umwaka intumbero bihaye ngo nukurondera abanywanyi bashasha botanga n'uburyo buzotuma bagura abakinyi bashasha muri Message Ngozi nawo inzego shasha zatowe zifise intumbero nk'iyo nyene yo muri Vitaro yo kugura abakinyi bashasha biciye mu kurondera uburyo n'abakinyi bashasha rero muri volleyball ikinirwa ku musenyi ku munsi wa 5 niho imirwi ibiri y'abigeme n'ibiri y'abasore bafata indege bagana igihugu ca Maroc aho bitavye inkino z'igikombe ca Afrika izo nkino zatanguye uno munsi zizosozerwa ku wa 30 ruheshi turimo dusozerere ku rukino rwo gusiganwa mu mashure yisumbuye aho ku munsi w'Imana mu nkino zabereye Ngozi intara y'Indero ya Bururi ariyo yabaye ya mbere ica itahukana ibikombe bitatu n'imidari.
Alessandre Niyunge ko arakenuye ni no kuri iyo nkuru yiwe duce dusozera ko amakuru twabateguriye ariko imbere gusozera no makuru dukurikire akamo kumuhari inamahoro kw'abakenyezi nabigeme baharanira amahoro biciye muri kano gakino.
mwaramutse
mwaramutse
uyu munsi turarabira hamwe inyigisho zo gukunda igihugu n'izo kugira ubuntu kumenya kahise kacu kugira ngo twubake kazoza keza twige n'ingene twoshobora gutorera inyishu ibyo tutumvikana ko mu mahoro bifatanije no kubahiriza agateka kazina muntu
nyigisho nimba ishuri ritwigisha ibitubwiye no kuvuga ko n'ibyo bigambwe birimo rero none ishuri rafite uruhara muri politike kuko jewe ababyeyi banje bavuga ko ishuri ridakwiye kubigiramo uruhara
no ubajije ikibazo cyiza cyane oya amashuri ntaja mu bijyanye na politiki y'imigambi ntitubabwira uwo mutora cyangwa uwo mudatora uruhara rwacu ni ukuba ubumenyi kugira muzobe abanyagihugu bazi ibyo barimo n'ibyo bakora bashobora kugira uruhare rugaragara muri demokarasi ibyo ni byo bisigura politiki mu mashuri kumenya inyifato ibyo wemerewe n'ibyo utegerezwa gukora hamwe no gushyikiriza ibyiyumviro byawe byubaka
Bisigura rero ko twiga kuba abanyagihugu beza kugira ngo ntituzosubiremo amakosa yabaye muri kahise no kubana mu mahoro
Ego cyane ishuri rishyiraho inkingi y'ibyo uvuze ribategura kuzoba abanyepolitike benshi abazokubaka Uburundi buzira kurenganya iyo niyo politike y'ukuri twiga mu ishuri twigisha abantu bazokubaka ejo heza nuko rero umwanya wagenewe kicigwa urahetse tuzobandanya hanyuma kandi mwakoze gukurikirana n'umwete hamwe no kubaza ibibazo
barongozi b'amashuri namwe bigisha mumenye ko politike yigishwa mu mashuri ari ituma ugwaruka ariko Burundi bwejo ruzokubaka igihugu kizira kurenganya hamwe no kubahiriza agateka kazina muntu
akana kama muterwa n'umuhari inamahoro abakenyezi nabigeme baharanira amahoro n'umutekano
ni ako kamo gaciye mu gakino duce dusozera ko amakuru mu kirundi twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye bakoze bagenzanje bamfashije kuyatorokanya umwe wese kuruhare yagize ndabifurije kuruhanikwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.